umukuru mu Rwisever yashimye gutangurira ico gikorwa ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Pierre Claver ndayicariye yasiguye ko iki gikorwa giteganywa n'ingingo ya gatandatu wigenga mu rwego kumenya ukuri no kunywanisha abarundi. N'ingingo ivuga ko abarundi n'abanyamahanga bitanze mu gukingira abari bageramiwe n'ubwicanyi babwirizwa kumenyekana kandi imyidondoro yabo igashirwa habona bafatwa nk'inkingi z'ubuntu. Pierre Claver ndayicariye yavuga ko n'abarokowe bifuje ko abagiriye neza bamenyekana. Kubwiwe ntaho bitaniye no ukiza canke ukingira igihugu. Inyuma y'ibiganiro kuri uyu wa gatatu yabwiye amenyeshamakuru Itigiri byamaze kumenyekana.
Amakuru duhabwa n'abatanze intahe kuri uyu canke uwundi mu gihugu cyose turashikana nk'abantu bashika ibihumbi barenga 11.
Bamwe mu barokotse mu bwicanyi bw'inkumbi 1972 bwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi barimo Maître Fabien Segatwa, igicocora akaba n'inararibonye mu mwuga w'ubushingwamanza mu Burundi no ku mugabane wa Afrika bari batumiwe. Amagara afise uyu munsi yakesha Musenyeri Joachim Ruhuna yahuza twara diyoseze nkuru ya Gitega hagati na hagati mu Burundi. Ubu mu gihumbi kimwe 1996 yishwe n'inyeshamba. Ubundi akesha ubuzima ni Musenyeri Evariste Ngoyagoye yahoze yatwara diyoseze nkuru ya Bujumbura aherutse gukukuruka. Yabashingiye intahe ikomeye.
Abantu bihebeye Imana bagendera ijambo ry'Imana baratandukanye n'abandi mu buzima. Ntawe uvuga yuko nyakubahwa nyakugendera Musenyeri Ruhuna canke nyakubahwa Ngoyagoye yabigize ngo nuko hari ikintu de plus azoronga iwanje. Iseminari nkuru y'i Bujumbura yaratubereye icigwa yuko umuntu ico yemeje ashobora kugikora.
Ubundi yashingiwe intahe ni Padiri Charles Gahebe yarafunzwe kubera gukingira Abahutu. Padiri Firmin Nahayo arimo yatabaye. Uwakijijwe mbere yemeza ko yagumye no mu mabanga yiwe y'ubuyobozi bw'amashuri.
Icya mbere cyari mutumye Padiri Karoli Gahebe bitumwe n'umutima ugukunda Imana no gukunda abantu. Kenshi yarakingiye jewe Nahayo Firmato yarokoka.
Ndahanga mukomera amasibasa anasi baramarama njya mu bana ndarera abantu byaratugoye uwo mwaka igihe gucare cyahiye ndahitiza.
Gervais Nibigira cegera cy'umukuru w'ishyirahamwe RCPL yahani agateka kakiremwa muntu akaba n'ubu bacitse ku icumu bwicanyi bwa 93 bwibasiye Abatutsi arashimishwa n'intambwe mu Rwisever teye gusa asanga hakira gahaze.
Byari byiza yuko habaho kwerekana abo bantu hari icyo bafasha kugira ngo barokore ubuzima. Kuvuga nuko yikoze mu gihe ubona yuko uwo mugwi utemera yuko habaye ubwicanyi ku bantu b'ubwoko bumwe cyane cyane bw'Abatutsi, ariko kwemeza yuko hapfuye Abahutu gusa ntibizoza bitanga ukunywana kw'Abarundi mu gihe uwo mugwi uhengamiye ku mugwi umwe w'Abarundi.
Ndayicariye yamutse mu Rwisever yavuze ko amatohoza azokorwa yo kumenya inkingi z'ubuntu z'ukuri yazitonderwa bitewe n'uko hari abantu bakijije abandi mu duce tumwe tumwe bageze ahandi bakiha inkumbi.
Uwakijije abandi tumwe akiza babiri bukeye yica batanu, sumwe akiza 10 bukeye yica 50. Twaramenye abantu bakize kubera bagiye kuba bashumba abacakara mu miryango ya naka imyaka n'iyindi gahera kandi baracariho.
Umunyamategeko Segatwa nawe yibukije ko Musenyeri Ruhuna kugera umunsi yicwa ikigo ciwe cari ubuhungiro n'amakiriro kuri bose.
Nukuri ibyo mvuze gusa ivyo mu 72 mugabo murengera abandi gihe ari Musenyeri Gitega aho yabakijije abari bahungiwe kukiwe kwa Musenyeri Ruhuna hama ari ahantu ahungirwa n'abantu bagowe atafise iyo baja baja kwa Musenyeri Ruhuna.
Urutonde rw'abitangiye abandi mu Rwisever nturarusohora kugira ruje habona buri wese arubone. Ruracyerekeye kandi gusa urwimo rw'igihumbi kimwe 1972. Ijwi rya Amerika ryamara kumenya bamwe mu bakiriho rizobaganiriza. Kugera ubu igihugu ntacyo giteganya nk'agashimwe ku bantu barokoye abandi mu ntambara zagiye zikurikirana mu Burundi. No ku munsi mukuru wo kwikukira aho hatangwa ubushimwe ku bantu batandukanye harimo n'abanyamahanga baba bafashwe nk'abakoze ibikorwa by'ubutwari mu bisata bitandukanye ntibaba barimwo. N'itegeko rya Sever ntacyo rivuga ku bijanye n'ingororano. Mu mpera z'ibihumbi 2021 mu Rwisever wasabye inama nshingamateka na nkenguzamateka kwemeza ko ubwicanyi bw'ibihumbi 1972 ariho nyabwoko byakorewe Abahutu mu Burundi. Mu nyuma Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje ko hataragera ku bwo bwicanyi bwahitanye Abahutu benshi kurusha Abatutsi bwitsweho nyabwoko, asigura ko ingaruka mbi mu gihugu hakiri ibikomere byakahise zishobora kuba nyinshi. Eroje buri kaneza, Ijwi rya Amerika.